mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane nahaze ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Aka ziko gutwara moto na kamaze imyaka irenga 3 na kandi kazi mfise kandi nibiryo turonka bivuye muri UN ayayi moto na yadufasha kuza turaronka ukuntu ducanga n'abana tukabafasha kubarihira kwishyura bukebu.
Unumwe mu mpunzi z'abarundi bamwikambiye na Kivala iri muri Uganda aha havuga ingene biyungunganya mu gutwara amapikipiki kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muwe hagufi ya maradiyo yanyu. Ako mu nkundi mbanze ndabwire muri make ku biro vya Perezida muri Leta Zunze za Amerika White House bitangaza ko umubonano ugira kabiri hagati ya Perezida Donald Trump na Vladimir Putin w'u Rusiya wari witeze kuba vuba aha muri Amerika wabaye uregezwa inyuma. Umuhanuzi wa Perezida mu by'umutekano muri Amerika yavuze ko Trump yifuza kuba ararindiriye gutumira Putin kugira ngo amatohoza ariko arakorwa ku ruhara u Rusiya bwa bwaragize mu kwivanga amatora yo mukuru igihugu muri 2016 abanza rangire. Ibyo byashikirije mu gihe Leta Zunze za Amerika zatangaje ejo nyene kwa gatatu ko batazigera bashigikira ingendo y'u Rusiya yo kwigarurira yigaruriye mu mwaka w'2014 izinga rya Crimea risanzwe ryegukira Ukraine kandi ibihano byafatiwe u Rusiya bitazigera bikurwaho gushika Crimea isubijwe Ukraine. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika jeje imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze aho Amerika ihagaze ku bibazo cya Crimea na Ukraine n'u Rusiya ejo yishura ibibazo by'abashingamateka bitandukanye harimo n'ikibazo cy'u Burusiya. Leta Sudani y'Epfo hamwe n'umuhari ukomeye urigwanya baraye bateye imikono ku masezerano y'ibanze yo kugabangana ubutegetsi. Ayo masezerano agamije ahanini guheraheza intambara imaze igihe kitari gito ivugwa muri ico gihugu yari inubiwe n'urunani rw'imigambwe 9 itavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuyatera ku mukono. Abari muri urwo runani basigura ko ivyifuzo vyabo bitashizwemwo mu vyo impande zasinye zemeranije harimo ko Perezida Salva Kiir azobandanya arongoye leta mfata kiba anza nawe usanzwe amurwanya Riek Machar asubizwe mu kibanza cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yahoramwo imbere y'intambara. Ayo masezerano kandi ategekanya gushiraho inama nshingamateka y'ifata kibanza izoba igizwe n'abashingamateka 550 hashirweho ibindi vyegera vy'umukuru w'igihugu 4 umwe muri bo akazoba ari umupfasoni. Ayo masezerano yatewe ku mikono ejo ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum aja kurikira ayasinywe mu 2015 hageti ya leta hamwe n'umuhari warongowe na Masha ariko ayo masezeranyo ntacu yashize ko inyuma y'umwaka asinywe. Umukobwa umwe mu bari hagati y'imyaka 15 na 19 niwe yandura umugera wa sida uko iminota 3 iheze buri munsi. Ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishami mpuzamakungu ONU hicegeranyo cashikirijwe ku wa gatatu mu nama mpuzamakungu yahariwe sida Amsterdam mu Buholandi kivuga ko abakobwa b'imiyabaga aribo babangamiwe kuruta abandi n'uwo mugera na cane cane bivanye n'ubusumbasumbane bw'imitsina. Iyo raporo ivuga kandi ko habaye gutera intambwe mu kurwanya sida mu yindi imirwi y'imyaka ariko ko mu miyabaga hakiri urugendo rurerure. Kubwa Angelique Kidjo yafashije kugira ikicigwa gikogwe akaba naserukira umukorera bushake wa UNICEF ashikiriza ko umuti ari ugushira abana babigeme mu mashure no kubafasha mu bikogwa byo kwiteza imbere. Radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ikiganiro turagihera mu makambi uno munsi tubabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nakivale muri Uganda ziriko ziriyungunganya kugira ngo zishore kwesha imiryango menyesha makuru juga ya Amerika Nakivale Ignatius Bahizi yavuganye n'abatwara amapikipiki hadutegura ino nkuru
ubu ndi hano mu nkambi ya Nakivale ndi turimo kureba akazi gatandukanye impunzi zikora kugira ngo bagire ubuzima bwiza muri nkambi naho mu buhungiro ibintu babitoroshe turi abasore babiri batwara moto hano witwa nde wowe
je kumaze ni kwani zigima fidele nkambi na Nakivale nda amazina yake irenga itatu n'igice
aha ndumva ubuzima bw'inkambi butoroshye wowe watoye gute gutangira akazi ko gutwara moto
nasanze uzo utagoye cyane maze ushanga kwera kandi utanga ubuzima bushashe cyo tutanga kwitamo umurimo wa bodaboda gutwara moto gutwara moto ntabwo ari akazi karyoshye kandi ntabwo ari akazi kabi cyane kuko umuntu yarose ayo gusuma buke buke aki aranja buke buke rumba no kunyene nta kundi kuko ubuzima bwa bugoye utaguze bushasha bwo bigoye cyane
so mu gutwara moto ubona amafaranga gutunga ukabona icyo ukeneye cyose
wapi hari gihe usanga bishoboka ukabona amafaranga kurya kuko kesi moto tukoye cyangwa tayi zacu ugasanga zo duveresa mbona zo duveresa ma boss wiwe hamakaho nawe kurya ubwo nuko nyene
ndabona moto nyinshi hano muri nkambi n'izi nkunzi cyangwa
izi moto ziri ngaha mu nkambi nyinshi n'izi mpunzi kuko nta bagande bashobora guha impunzi moto batazinanye kuko abo bose bari dukorera nabo impunzi nka twebwe nyine
bivuze ko noneho impunzi zitamerewe nabi zitunze kubona bafite aya moto yose nuko zitunze
ntabwo zitunze ntabwo zitunze no kwiyarangira urazi ubuzima kuba bugoye
kambwa na mugenzi wawe nawe akazi ko gutwara moto wowe ukagenda gute ubanza kwanza utubwira amazina yawe
amazina yanjye nitwa Mukadi Chadi ndi impunzi y'umukongomani atuye ngaha muri Nakivale
umukongomani ubw'ikirundi
ikirundi turagicanga cyose kuko tubanye n'ubwoko bwinshi bivanye n'ukuntu duharambiye indimi zose usanga twarazimenye
hano rero Nakivale hamaze igihe kingana gute
Nakivale ndahamaze imyaka itandatu
mu kazi ko gutwara moto ubonamo amahera gutunga n'umuryango wawe ukabaho ukunga ubuzima bugenda neza nta kibazo
na jewe nashobora kubishingira intahe akazi ko gutwara moto nakamaze imyaka irenga itatu nta kandi kazi mfise kandi n'ibiryo turonka bivuye muri UN ayayimoto nayo adufasha kuza turaronka ukuntu ducangacanga n'abana tukabafasha kubarihira ku ishuri bukebu
ndumva ari akazi karyoshye kagenda neza nko mumerewe neza ndabona mutunze bamwe bafite moto abandi bafite amamodoka ntabwo mumerewe nabi cyane kuko twumva impunzi zimera mu makamba yandi
je nko ku ruhande rwanjye ndiko ndareba kandi nkambi si ya mbere nubo mbayemo ngerageje gukompara nk'iyo nkambi nabayemo ino nkambi mbona umenga nk'abantu benshi tubayeho neza ngereranije n'izindi nkambi kuko umwidegenzi uriho kandi ibiryo kugeza ino saha biruzuye ni byinshi
ibiryo babaha cyangwa muhinga mukeza
ibiryo baduha n'ibyo duhinga imana idufashije izuba ntiribe ryinshi no kweza tureza nk'ino season iyo mbona n'uburyohe gusa
meje iki ubu ngubu
ibishyimbo bireze ibigori bireze ikintu cyose abantu barima byose navuga ko byeze
wavuze ko watuye mu yindi nkambi niyihe nkambi wabayemo
narabaye mu nkambi y'indota muri Tanzania ndaba mutabira muri Tanzania
bose ubona ko ubuzima butandukanye na hano
ubuzima buratandukanye kweri ino nogerageza kuvuga ko abantu mbona bayibayemo neza kuruta
none nk'uko umunsi wakugendeye neza ushobora kubona amafaranga yo gutwara moto
umunsi wangeneye neza ndashobora kubona imitwaro itatu ibiri
makumyabiri mirongo itatu by'amagande ndumva bikagira icyo bigufasha wowe n'umuryango wawe
cyane
sawa murakoze cyane kutubyisha wowe witwa nde
nitwa Ntezimana Ferdina
nawe uri umwe mu batwara moto n'ibibazo ki abatwara moto bahura nabyo mu gutwara moto
cyane muri iyi nkambi amotari n'ibibazo bijyanye na perimi ukuri kubona umuntu ashobora kukubwira ati hano tujyane wenda nka Mbarara wajya mu nzira bakaba bakubaza nka perimi kandi perimi ntabwo wajya ku rwego rwo kuyofata perimi kuko urabizi hari prosesi binyuramo ibyo rero nicyo kibazo ukunda guhura nacyo ariko ubundi kibazo.
Okay. Murakoze cyane. Ko kubona wowe uri impunzi tutunze moto kandi hari nziko hari n'abaturage badashobora no kwigurira igare, ndumva hari icyo barusha kandi uri impunzi.
Imana yarafashe nyene natwe turapagasa Imana iraduhereza ko kamoto. Hari habandi rero nabo bagumye nga bakaguma bareza amaboko, niyo mpamvu rero badashobora kubona iyo moto. Yuko y'amaboko mu mpuzu ugakora bayibona.
Inkambi imaze mugihe kingana gute?
Inkambi tumaze mu myaka itatu.
Urimo wenyine cyangwa ufite umuryango?
Ndimo jenyine.
Hanyuma amafaranga ubona mu gutwara moto wayakoresha iki?
Ayo mbona ndayikenuramwo mu tuntu, ntambara neza, ntajya neza.
Tukiri mu makambi, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu gikorwa cyo kwandika impunzi z'Abarundi zifuza gutahukanwa ku bushake bwazo mu gihugu cy'u Burundi zivuye ku butaka bwa Kongo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Huko byemezwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ivuga yuko muri nkambi batangije igikorwa cyo kwandika impunzi z'Abarundi zifuza gutahukanwa mu gihugu cyazo, aho kuri ubu hamaze kwiyandikisha imiryango 80 igizwe n'abantu 304. Irankunda Claudine n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda ziyandikishije gutahukanwa, atangaza yuko ubuzima bubi amazemo igihe cy'imyaka ibiri muri nkambi yo mu Rusenda buri mu byatumye ahitamo kujya ku rutonde rw'abazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi ubwo yaseri zabo yatangije igikorwa cyo kubatahukana ku bushake.
Iyo turiko turapokera naho baduha indya nkeya cyane, bageze ku masoko baduhaye dolari 12, hanyuma umuntu akabura icyo azisuma, tugasanga ikiro cy'ibiharage kiri ku iduru dolari, icupa ry'amavuta riri ku dolari. Burya turi ufite nk'umuryango w'abana batanu, izafungurwa zihwanye n'imiryango y'abana batanu, ugasanga uzisumye ku isoko uziya mayingabiri. Mwayo mayingabiri rero kugira ukwezi kuzohere, ugaca usanga abantu bariko bicwa n'inzara cyane. Ibyo ntibidufasha, ntibinaduhumuriza, ntituronke impunzu twambara ku masoko, ntibaduhe impunzu, ugasanga urabuze n'icyo wambika abana. Icyo tukabona ari ubuzima businzikaza umuntu, nta gateka ku muntu ashobora kugira atari mu gihugu cy'amavukiro yavukiyemo. Izo ni impamvu zituma twiyandikisha cyane ngo dutahe, ko nitugira icyo twambara, nitugira ikidufasha. Niyo ugwaye ukaja mu bitaro nturonke ubuyi ukorera umwana ngo uri gukorera ubuyi.
Zimwe muri izi mpunzi kandi zigaragaza yuko kuba amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na leta y'icyo gihugu ikaba igenda ikangurira impunzi zahunze gutahuka, biri mu mpamvu zatumye aba Barundi bo mu nkambi yo mu Rusenda harimo bari kwiyandikisha kuzatahukanwa. Nyuburo Patrick n'umwe mu biyandikisha kuzatahukanwa.
Kwebwe igituma tugomba gutaha iwacu mu gihugu cy'amavukiro no kubera yuko twumvise hari amahoro. Kandi ikindi cya kabiri, nyakubahwa perezida, twumvise ko mu 2020 atazosubira kwitoza mu matora. Icyo gituma turiko turiyandikisha
kugira ngo
dutahe.
Mugeze imbuzo mu nkambi yo mu Rusenda hari ziyandikishije kuzatahukanwa, hari n'izindi zivuga yuko zitarizera umutekano wazo wo kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi, kandi n'ubuzima bwo muri Congo busumba ubwo bari basanzwe babayemo mbere y'uko bahunga.
Ubukene, inzara, ibyo bituma ntashobora gutaha kuko mba nkibibona. Habaye politiki yakabihinduka, tukumva ko habaye ihinduka kuri mu kwita abanyagihugu, ubwo niho nabafata ingamba. Ni ukuvuga aha mu nkambi ubuzima ni bubi, biraboneka ko ari bubi. Mugabo ku bantu bashakisha bakunda kurondera buraruta mu Burundi. Ni ukuvuga aha urashobora kuronka ngene uronka urima, naho hari ibibazo byo kwibwa, mugabo birashobora gushoboka ukaronka urima, warimo utwo tujumbo tukaboneka, warima aho gaceri kakaboneka, warima n'iyo nyumbati ikera. Ariko mu Burundi kuko ikibazo cy'ubuzima, ubukene, nturonka urima, bivanye n'uko amafaranga yo kuhakota usanga atayo uronka.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ivuga yuko nyuma yo kwiyandikisha kuri izi mpunzi zifuza kuzatahukanwa, urutonde rwazo ruzoherezwa muri ASEC, hanyuma habeho inama izahuza leta ya Congo, Uburundi ndetse na ASEC hamwe n'iyi miryango yiyandikishije kuzatahukanwa. Si ubwa mbere impunzi zo muri inkambi ziyandikisha gutahukanwa ku bushake. Umwaka ushize 2017 hari impunzi 72 zatahukanwe ku bushake bwazo. Mwemenya yuko nubwo izi mpunzi ziri kwiyandikisha gutahukanwa ari nyinshi mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira hari izindi mpunzi zihunje igihugu cy'u Burundi zigahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zivuga yuko kuba zihotegwa n'imbonera kure biri mu bituma zigenda zihunga
kandi ngo umutekano muke kandi umutekano muke rero ugera ku rugo rw'umuntu akarero nka jewe inyuma y'amatora twareje gutora hashaboneka amajwi 66 y'abatoye oya imbonera ko zishatira zivuga ko aje nenda abayoboye nchamona kwa umusi jombana bibi nicho chati vena che mhunga nza mungambi ya transifiro mwisangi
Bedaste Ngabo kubwijwi ya Amerika muruse ndo mutana chivu ya majepu
Bedaste Ngabo harakinuye unaho dutandukira makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu rwaruka bari mu migambi itandukanye bimeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zatumye ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu bya politike no mu butandukane bwabo urwo rwaruka ruvuga ko rwasanze kudahuza ari bisanzwe rukabona ko kwijukira imigambi ibateza imbere ariyo nzira nyabuna irashe Frere Emmanuel Ntakarutimana muhuza bikorwa mu kigo ubuntu we ku ruhande rwiwe hamenyesha ko anye politike bakoresha rwaruka kubera ruri mu bukene hagasaba urwaruka kudahendwa n'abanyepolitike kuko ruba ruriko rurata umwanya muravyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana
Ikigo ubuntu kiriko kirashikiriza ivyavuye mu mugambi cyakoze mu mwaka wa 2014 ukogisha urwaruka mu butandukane bwago kuri uyu wa gatatu bamwe mu rwaruka bari mu migambi itandukanye bemeje ko izo nyigisho zabagiriye akamaro mu bijanye no kubabanura n'agatima ko gukumira abo badasangiye ivyumviro vya politiki Samuel Iradukunda nimbonera kure urwaruka rwo mu mugambwe CNDD duri ku butegetsi mu gihe Marte Agerimana yahoze agwana mu muhari paripe wa FNL
kambe CNDD cewe nki ntaraja mu muri centre ubuntu hungu twoba twarakorana bacha bakora bakerekana kumenga barasumba cyane abandi bari mu yindi migambi berekana ahubwo yuko aribo bakomeye aho centre ubuntu izije ubwanye naciye nkurikiza akaranga ku mugambwe CNDD-FDD neza nkuko kari
naragerageje kuja mu ishyamba ndagwana gatoya ariko birananira tamuhiyo nashitseyo rero tutumvikana neza n'abantu bari muri CNDD-FDD kugira ngo tumbanze tumenye igikorwa cy'ugwaro katwanza kumenya ibikorwa by'inyigi nyuma ya politiki ngira ngo barahendugaruka cyane kubera tuba twishakira n'utwo twisomera sinzi gaca tuguma dukurikira byumviro byabo
kiretse abo banyamigambwe abandi izo nyigisho zagiriye akamaro nabari bavise ingeso yo gukumirana ifatiye ku bwoko ive hari umugisha atanga karero kunyifato y'abanyeshuri bo muri risetora iri muri komine mugambi ntara ya Bururi nayo Jerome niyo yitorera ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko imbere y'izo nyigisho ataboni yaje kubera ikumirwa ry'abatwa mu Burundi
none ko nakuze sanga abatwa banenwa cyane ati ubu ndiko ndajahe cyangwa ndiko ndavahe icyo nunguse kubona yuko twe guhwaruka ikintu cyanishamo atari bwa bwoko ahubwo ikintu cyanishamo yari politiki y'abari y'abukije
Isetora kare yari iranzwe n'ibintu by'amoko ibintu byo gucanamwo hagati y'abanyeshuri badahuza ariko aho centre ubuntu ije ikabonye inyungu nini ya cyane kuko utwo dukosa twagiye turagabanuka turateba turahera ugeze yahataba ibintu by'amoko biri mu kigo ca Isetora ubu
baba aba banyamigambwe eka nabo batabona kumwe aho badasangiye ubwoko bose babona ko abarundi bari bakwiye kubana mu butandukane bwabo mu kugendera ku muco w'ubuntu
nimba jewe mfise akabira k'ubuhutu menye ko umututsi nawe yaremwe n'Imana umutswa nawe twaje tumusanga mu Burundi nk'abahutu n'abatutsi ndate mukabo gusatse kamenya yuko by'ukuri igihugu twese tugisanga byari kuba byiza twese tugendeye ku muco w'ubuntu tukerekana yuko twese twaremanywe agashusho Imana yaduhaye Imana ntiyaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu
Furira Emmanuel Ntakarutimana muhuza bikorwa mu kigo ubuntu asaba urwaruka kudatumwanya bishinga abanyepolitike ahubwo bagafashanya mu gushinga imigambi kugira biteze imbere
none n'ubu hariho urwaruka utumwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko baratumwanya boje muri iyo ntumbero nshasha gukorana yukuraba na ryiza yugufashanya yugushinga imigambi hamwe bosanga bariko barunguka ibindi burengeye kure niyo ivyo batariko bararonkuru
uyu mugambi w'ikigo ubuntu wigishije urwaruka rungana n'amajana 9 ibijanye n'amahoro n'ubuntu urwaruka ruva mu komine 15 ari mu ntara zine ziri mu gihugu cyo Burundi arizo Gitega Karusi Rumonge na Makamba ubwo rwaruka mu butandukane bwago rwemeza ko rwavuye ruhindura inyifato ubu rukaba rushira imbere imigambi yo kwiteza imbere ari nacyo gituma rwashinze ishyirahamwe ryo kuguranana Fikoba Village Community Bank ijo najo rigafasha gutanga ingurane kuwerekanya umugambi utomoye ukwiteza imbere ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Amakuru avugwa ku Burundi turacaye abandanya yarusha mu Tanzania hamaze imisi abiri inama y'abahinga bategura igice cya gatanu c'ibiganiro bihuza Abarundi. Intumbero y'iyo nama yarimo n'intumwa za ONU n'umwe bwa Afrika, nuko ivyo biganiro vyoba imbere y'uko kwezi kwa munani kurangira. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi ivyo biganiro vya Arusha, Pierre Claver Niyonkuru.
Iyo nama y'abahinga yabere yarusha muri Tanzania mwibanga ntangere yarimo intumwa zidasanzwe zishyamwe mpuzamakungu ONU izizerukira ubumwe bwa Afrika, izavuye mu biro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe n'izavuye mu biro by'umuhuza mu matate y'Abarundi Benjamin Mukapa. Amakuru twahawe na bamwe mu bitabye iyo nama batashatse ko amazina yabo amenyekana avuga ko iyo nama yatanguye ku munsi wa gatanu w'induheze gushika ku munsi wa kabiri w'igendwi. Ibibazo nyamukuru bariko bariga ni bine. Icambere no kuraba ikiranga minsi n'amatarike yorohereza impande zose zegwa n'amatati ya politike ari mu Burundi, aho bavuganye ko ivyo biganiro biriko birategurwa vyo mara n'imiburiburi iminsi 10 na tarike ntabanduka iramenyekana, gusa bemeje ko vyo ba mu mpera zo kwezi k'umunane imbere yuko iryo sango rigera, hamwe no gutanga ubutumire abari muri iyo nama bavuganye ko yaba leta nabo batavuga rumwe bazoba babajijwe imbere yuko itarike 15 zo kwezi k'umunane zigera. Ikindi zo ntumwa zaganiriye ni cereke yabotumigwa, nkuko amakuru ejo rya Amerika ryaronsa bivuga. Abari muri iyo nama bumvikanye ko hotumigwa abanyepolitike benshi bashoboka bakunganirwa n'abandi bafatwa nk'indorerezi bo mu mashirame yigenga canke indi migwi ifite ico yoterera kugira ngo hagaruke ituze mu gihugu nk'ugwaruka n'abakenyezi abihebeye Imana n'abandi. Yamara bavuganye ko hatotumigwa abantu bateye imari bashobora gutuma hari uruhande rutitaba. Baranavuganye n'ikibazo cerekeye ingene inyuma y'ivyo biganiro hoboneka amasezerano yorohereza impande zose, hamwe n'ingene yo kwitwa mu nyuma agategwa ko umukono. Amakuru dufise atubwira ko bemeje ko muri ayo masezerano hazojamwo ikirangaminsi cayo n'umugwi uzofasha mu ishyirwa mu ngiro ryayo. Icyo bikoze inyengo nkuru nkuru zoja muri ayo masezerano ziracari banga, gusa ngo harimwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora ashobora kuba ku isango impande zose zizokumvikanako. N'ikibazo cazova uburyo bw'amafaranga akenewe muri ivyo biganiro nticasigaye inyuma, aho ishyamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi bafasha muri ico gikorwa nk'ubumwe bwa Buraya bemeye ko hamwe impande zose zemeye kwicarana atacobuza ko bazotanga uburyo. Ico gice cy'ibiganiro kigira gatanu gishobora kuba icanyuma kibereye hanze y'u Burundi, ibindi bikazobandaniriza mu gihugu hagati, hakiyongera ko ingene umutekano w'abazovyitaba wocungegwa. Umuvugizi w'umuhuza akaba n'umwunganizi wiwe Makocha Tembele yemeje ko hariko harategurwa ikindi gice cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Yamara yirinze kuvuga byinshi, yatubwiye ko atamakuru akwiye abifise, ko yongeye ko ko byinshi bizomenyekana mu ndwi ziri imbere. Mu ndwi heze umuhuza Mukapa yari yabonanye n'umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'u Buganda kugira ngo barabe ingene barangiza ako kazi bahawe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko araheze imyaka hafi itatu. Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD umaze igihe usaba ko abahuza borangiza vuba ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu, maze cyihutirwa kikaba gutegura amatora yo mu mwaka w'2020. Abatavuga rumwe na leta nabo babananya gushikiriza ko hataragera kurangiza ibyo biganiro kuko ku bwabo bitaratangura neza. Ibyo biganiro bihuza Abarundi birongowe na Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania byaheruka kuba mu kwezi kw'12 umwaka uhe. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye mu kanya isase ca dukwitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibe biranugwa kwari byo. Eka nibihu.
Ngo nibihu akarira zikomeye.
Ndakubwiye ko atari byo.
Nivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupinge. Ehe dupinge. Utangike.
Ehe mupinga mupingi. Umvise ijwi rya Amerika. Irabeshutse ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno musi rero turagaruka kuje gufasha abantu nikora mu Burundi aho kuno wa gatandatu wategekanije ko azotangura guhimbazwa umunsi wahariwe gufasha abantu nikora ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aso yitegeko mu ntango z'ukwezi kwa gatanu agena uwo munsi nitungwa na ryawo ariko uburyo bizokorwa n'inzira zo gushikira abantu nikora hamwe n'ibindi bibazo n'ibimwe mu byo twabateguriye kubaha ko umuco kuko biko binugwanugwa ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi yatijwe kwa mase Bujumbura na mugenzi wacu
Itegeko inimerijana agakwego ubusa 53 cyo kuwa 11 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ivuga ko hagiye kwamaha imbazwa umunsi wahariwe bantu nikora uwo nawo wagenywe ko uzokwama ubarimwe mu mwaka ku munsi wa gatandatu urangiza ukwezi kw'indwi bamwe ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'aba basanzwe basegereza mu mabarabara bavuganye n'icyo cy'u America barashima iyo ngingo
ni byiza kuko abapolisi baratwikwa ko batujyanye n'isi yose abadusa dadu tujyanye abatura muri PC batufunga ukwezi kose cyangwa amezi abiri ndetse ibyo fungura n'icyo nkora ndoguma muhira kose ndoguma ndicaye muhira ngo ndinde ngo mama ngaburire ngo iki cyangwa nandi nka ndonkora icyo ngo badakora
navuze n'umutahe nokora navuze n'akazi nokora bwa hari ibintu je byinshi n'inzi nyene mugabo narabutse icyo bimfasha je nyene yakata niba ari mfashanye bo ma birutse yuko je no tumanira nkira kazi nyene nkaguma nkora
abandi mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko igikorwa nk'iki cokorwa mu muco kugira ngo ifashanyo ishobore gushikira bigenewe
je vrema gufashanya ni byiza kuko hari abantu usanga bakenye gusumba abandi ariko babikore mu muco kuburyo urashobora gusanga hatanu nk'ifashanyo ugasanga nkabageze ngo kumuhana ngo bazotanga nka thanks cyangwa ihumbi sanga izofashanyo baregeranije babandi batishoboye ntibatsirose nkuko byari biteguwe ashusanga yigiriye gukora yindi migambi cyiza rero bateguye ko bafasha aba batishoboye bo bafasha nyene ayo dutanze twe ko batuvuga ngo turiko turatanga amafaranga agashikira nyene uriya muntu amugaye canke ntaho nikora akamushikira kujya nyene ntihagire izindi nzira camo
kuri ibi iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riratomora neza ko hazoshigwaho amakomite mu makomine akora icyo gikorwa afashanije n'amashirahamwe asanzwe yitaho abantu aho nikora kukaba nkako umwe mu barongoye bene ayo mashirahamwe Oda Ndumwami arongoye Fondation Tabita Action avuga ko abo mu ntwaro bigoye ko bamenya abantu aho nikora bonyene
baje bakatubaza twobereka abo bantu aho nikora abaribo n'urugezo bakwiye gufashirizwa mu kuko bose ntibakeneye imfashanyo zimwe hari uwo kubaza ko akeneye impunzu atarwa akeneye impunzu ahubwo akeneye gufashwa mu bundi buryo bwo mu mutima bwa hehe hari ukeneye umutahe hari ukeneye ikindi kintu akora simisi yose abantu babakeneye impunzu cyangwa indya abantu nikora bari buryo bwinshi rero twe turazi ubukene n'ico abo bantu baba bakenye bantu nikora rero twe turazi aho bari turazi n'abari ntawo nikora kusha abandi ama kindi ntawo nikora arinda ashikaho yo menywa na mstantera kamenywa nande uyo abari ntawo nikora mu buryo ogereranya yuko bubaye abaye nawe ntawo nikora ukuri ntibaza ko nabo mu nzego batomumenya kuko kenshi basa n'abantu bibagiranye
bimwe mu by'abantu bibaza haba ku mbuga ngurukana bumenyi cyo kimwe n'uyu munyagihugu nuko ibintu bizokorwa kuko bavuga ko hari zindi intererano basanzwe basabwa mbere rimwe na rimwe hakajamo n'inguvu
nuko nyitwe abantu bato bati dusanzwe dukenye ntibaduteguje nta munaza ati ibintu bimeze gute kandi urabona ko bifatanye n'ibi yazerekeye guterera amatora uba rentu ziko bizoba ku nguvu nituzire nuko tuzogiye
naha nyene ubushikiranganje bwo gushigikirana buratomora ko umuntu azotanga icyafise umushikiranganje Martin Vyabandi aburongoye abandanya avuga ko atagato kazojamwo
mugabo leta ico yakoze yaratunganije ingene iyo nterano yotozwa ifatiye ku migwi y'abantu abakozi ba leta abadandaza amashirahamwe abanyeshuri ariko nabo nyene babishaka twarasiye ko atagato karimo turarabwira mbere tuti n'umufunksiyoneri uvuga ati jewe iyo nterano nta zotanga aravyandika akavyandikira abaserukira leta muri iki gikorwa hamba bakamenya ko atazweza gakatwa amafaranga
nkuko bisanzwe tubasomere bimwe mu byavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe intererano zigiye kuba umurengera uyu ndati aha mbeni natanga mata bazoyashikiriza ntawo nikora atarapfa bitunganijwe gute tubandanye n'uyavuga ati ntabara ayo n'amafaranga leta ishaka kwikoreshereza tugarukirize kuri uyavuga ati ni igikorwa cyiza cyane gikwiye kwitabirwa n'abantu bose bakunda igihugu n'abakibamo I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse harakenwe nino kure duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur yamufashije muhinga bw'ivyuma bifatikanije na Joe Diane na Nina Hazwe na rinde meseje wanyu mu ntara y'uno munsi twemi twifurize kuranirwa tukizera kuzosura kwa turi kumwe namwe ejo mu mwanya nk'uyu nyene muri kino kiganiro canyu iwanyu mu ntara.